nzamba
nzambira samirana
Umukuru wa mwiza mwebwe mwese muteze amatwi radio inzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuruno wa 14 myandagaro mwaka w'2021 amakuru mugire mushikirizwe na Jewe Josine Kaze nayo akabagizwe na zino ngingo nkuru nkuru zikurikira Abantu bagera kuri 72 nibo baharugwa ko bamaze gutogwa ibiziga kuruzi usizi mu myaka itarenga ibiri ivyo biri mu itangazo ryishiramwe Fokoderi haranira gateka ka muntu Pacifique ninahazwe arirongoye avuga ko uruzi rusizi rwacitse nk'amacuniro y'abantu agasaba ko amatohoza yigenga yokogwa n'umugwi wa ONU ujejwe gutohoza amabi afatiye ku ihonyango ry'agateka kazina muntu mu Burundi Umugwiriza tunga Prosper Hakizimana batazira gisiga na kibarizwa mu Burundi inyuma yaho ahawe uruhusha rwo gusohoka ibohero habanje gutanga ingwati kucaha cyo kudandaza ibiyobyabwenge Maître Janvier Bigirimana yanonosuye amategeko avuga ko igitabo mpanavyaha cy'u Burundi gitegekanya ko uwahawe urwo ruhusha atabwirirwa kurenga imbibe z'igihugu Nkuko vyama ku misi ya gatandatu turabashikiriza ca kiganiro ku isoko no munsi duha ijambo abarimyi bicaye nyuma yaho leta ibadugirije igiciro c'amafaranga 30 ku kilo tubafitiye kandi n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi dusozereye kaze mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Duhere kugateka kazi na muntu ishirahamwe Fokoderi mu itangazo ryaraye risohoye rigereranya uruzi rusizi nk'ahantu hahinduwe amacuniro y'abantu ubwicanyi ahanini bukogwa n'abakozi b'iperereza iperereza rya gisirikare hamwe n'ugwaruka rw'imbonerakure bivugwa ko rucungereye uruzi usizi Fokoderi ivuga ko mu myaka ibiri gusa aho kuruzi rusizi cane cane mu makomini ya Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke hatowe ibiziga 72 ku bwa Pacifique ninahazwe arongo ishirahamwe Fokode ivyo vyerekana ko atakintu cahindutse mu bijanye no gusinzikaza agateka kazi na muntu mu Burundi Pacifique ninahazwe arongo ishirahamwe Fokode
amabi atagira izina akoregwa ku nkengera z'uruzi rusizi aho rusizi isa niyahinduwe amacuniro y'abantu mu makomine ya Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke Rino tangazo riragaruka gose kubiziga biguma bitogwa ku nkengera za Rusizi maze abajejwe intwaro bakaca batanga amategeko yuko bihamba n'ingoga byo biziga bitabanje kumenyekana abaribo bikaboneka kumenga abategetsi baba bakeneye ko abo bantu batomenyekana kandi n'abakoze ibara nabo nyene ko batoheza ngo bamenyekane aha twokwibutsa ko abantu benshi twamenye ko baza baricwa bavuye mu gihugu cya Kongo bakaja mu Karusizi canke abava mu Burundi bashaka kuja bukira muri Kongo bamwe bakicwa kubera ko imbonera kure ziba zishaka kubanyaga amafaranga n'ubutunzi baba bafise abandi nabo bagashikirizwa iperereza mu ntara ya Cibitoke kuva bahawe iperereza ntibigere basubira kuboneka twarashoboye kuronka amakuru yerekana ko mu kiringo cy'imyaka ibiri gusa n'imiburiburi aho hantu hatowe ibiziga bishika 72 muri ivyo ibiziga bishika 40 bikaba byabonetse ku butegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye ibi rero bikerekana ko umuzo w'intwaro ya Evariste Ndayishimiye ataki ntukiboneka wahinduye mu bijyanye n'agateka kazi na muntu ahubwo ko hatera haboneka abicwa bari ku rugero runini kurusha n'abari ko baricwa ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza rino tangazo ryacu rirerekana kandi ko hagati y'ukwezi kwa mbere mu 2022 n'ukwezi kw'11 aho ku Rusizi muri ayo makomine hanyurujwe abantu bashika indwi bafashwe n'inzego z'umutekano ntibigera basubira kuboneka aba nabo benshi wasanga ari ababa bahejeje kujya mu Rusizi hamwe n'abandi bagirijwe ko baba bafasha abajabuka Rusizi aha twatanze mbere amazina yabo hari umutama Izayinda yahundwa n'umusore Seth Gabriel Butoyi ba bwafashwe ni perezida rya gisirikare muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Hari kandi Ivan Ndayishimiye na Jean Marie Nahayo bava mu ntara ya Mwaro, bakaba bafatiwe muri komine Rugombo bajyabutse bavuye muri Kongo. Hari abagabo batatu basanzwe ari abayoboke ba Zeriya Ngendakumana, nabo bafatiwe mu Rugombo mu kwezi kw'11 mu 2020. Abo bose kuva bafashwe ntibarigera basubira gutogwa.
Kubera uko iby'agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi, Fokode isaba ko ikiringo cy'umugwi wawe ugira amatohoza ku Burundi cyo kongerezwa, kuko atabantu mu bakora amatohoza yigenga bariho mu Burundi. Dusubire twumvirize Pacifique nini nahazwe.
Rino tangazo riragaruka kandi ku bantu ab'imiryango yatubwiye ko bazimiriye aho nyene ku Rusizi. Tukerekana n'abandi bagenda baragandagurwa, aho twatanze ubururero bubiri bw'umupasitori w'umunyabene Frank Yandoka, ikiziga kiwe cyatowe ku Rusizi muri komine Buganda mu kwezi kwa kane guheze, hamwe n'umunyamurenge Onesfor Ruhimbya, nawe ikiziga kiwe cyatowe muri komine Rugombo mu kwezi kwa gatanu guheze. Abo bose ugasanga imbonera kurejiswa ko zakoze ayo maroregwa, ugasanga zirazwi ariko nta kintu na kimwe gikogwa kugira ngo abakoze ibara baheze ngo bafatwe. Rino tangazo rirashimira cyane ibinyamakuru nka SOS Media Burundi na RPA. Hari abantu byashoboye gukiza, bashobora kwicwa mu gihe bamwe bari bagiye kujabuka Rusizi abandi bagira bayijabuke, maze ibyo binyamenyeshamakuru birabatabariza bituma ubuzima bwabo bukira, tukabatera intege kubobandanya gutyo. Turangiza dusaba ko umugwi wa ONU ujejwe gukora amatohoza mu Burundi wokongerwa ikiringo, kubera ko biboneka neza ko mu Burundi hakenewe inzego zigenga zishobora kubandanya zikora amatohoza ku bijyanye no guhonyura agateka akazi na muntu ku rugero rukomeye. Narijya biboneka ko umugwi w'igihugu urahije agateka akazi na muntu ataco unezwe kuri bene ibyo bibazo bihambaye bijyanye n'abarundi banyuruzwa n'abandi bagenda baricwa nk'ibyo twumva bibera aho ku Rusizi.
Abanywanyi batatu b'umugambwe CNL baraye mu gashoka zone Gatabo muri komine Kayogoro intara ya Makamba. Kuri uyu wa gatanu niho abo banywanyi ba CNL bafatwa n'umuhanuzi wa Musantere wa komine Kayogoro ajejwe intwaro n'imibano, abasanze mu ngoro y'umugambwe CNL aho muri zone Gatabo. Ni inkuru dushikirizwa na Benia Serakana.
Leonard Sabimana, umwe mu bagize komite ya komine Kayogoro mu mugambwe Seneri, Cleophas Toyi na Danieli barongoye Seneri ku mutumba Nkaramanyenye muri zone Gatabo, bahagarikiwe ku ngoro y'umugambwe Seneri muri iyo zone nyene. Bakaba bahagaritswe na Eric Ntungwa nayo, umuhanuzi wa Musantere wa komine Kayogoro ajejwe intwaro n'imibano, abasanze mu ngoro y'umugambwe wabo Seneri. Amakuru ashikirizwa n'ababibonye amenyesha ko uyu muhanuzi wa Musitaneri yajaherekejwe n'utwara umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Gatabo, hamwe n'urongoye imbonerakure kuri uyo mutumba nyene. Abo banywanyi ba Seneri ngo bakaba bari benshi, aho bariko bashira hamwe intererano batoje mu banywanyi babo. Izo ntererano zikaba ari zo kubaka ingoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu. Amaze kuhashika yaciye ahamagara igipolisi gikorera muri iyo zone, gica gitwaramwo izo ndongozi zitatu cereswe, gitwara n'amafaranga batoje hamwe n'impapuro bayatorejeko. Abo bahagaritswe baraye bafungiwe ngaho gipolisi ca zone Gatabo. Iryo hagarikwa ribaye inyuma y'indwi imwe gusa, aho abanywanyi b'uyo mugambwe nyene bari bahagaritswe bapfungirwa mu mazone ya Gatabo na Mugeni, mu nyuma bungururizwa muri komisari ya kominare y'igipolisi Kayogoro. Barekuwe babanje gutangishwa amande y'10,000 umwumwe. Nabo bagirizwa gutoza izo ntererano bitarekuwe, naho bari babimenyesheje ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Tumuhamagaye kuri telefone ngo tumubaze ico abo banywanyi ba Seneri bafungiwe. Eric Ntungwa nayo, umuhanuzi wa Musitaneri wa komine Kayogoro ajejwe intwaro n'imibano, ntiyashimye kwishura ibibazo byacu.
Hari umuntu yafashwe n'abapolisi bafatikanije n'abanyagihugu bo ku mutumba Kirengane muri komine Rugazi intara ya Bubanza, hari kuri uyu wa gatanu ku mugoroba acaja gufungirwa mu gashoka inyamirama bikumuzinda. Uwo mugabo yagirizwa kuba yateye inda umwana w'umunyeshure wo kuri uwo mutumba nk'uko ababanyi babivuga. Abaharanira agateka k'abana bagasaba ko uwo mugabo yohanwa hisunzwe amategeko, hamwe iyo kwagirwa n'icaha mu ntwaro no mu gipolisi, bashikiriza ko amatohoza yatanguye.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Muramenya neza, uwikingije arashobora kwandura, nawe agashobora kwanduza abandi.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Umugwiza tunga Hakizimana Prosper Batazira Gisiga yafunzwe yagirizwa kudandaza ibiyobyabwenge, yararekuwe n'ubutungane abanje gutanga ingwate y'imiliyoni zirenga amajana 7. Muri kino gihe amakuru Radio Inzamba ifise nuko atakiri mu Burundi. Umushingwamanza Jean-Jacques Bigirimana amenyesha ko igitabo mpanavyaha kibitegekanya, ariko akamenyesha ko kubona yidegenza ari uko amategeko yahonyanzwe, kuko mu kurekugwa byanditse neza ko atategerezwa kurenga imbibe z'u Burundi. Dutega amatwi Maître Jean-Jacques Bigirimana.
Mu gihe rero no munsi uwo mugwiza tunga yo yararenganye imbibe z'u Burundi, byumvikana yuko habayemo guhonyanga amategeko bishobora kuba byakozwe n'ubutungane mu guhindura kumbura ingingo bwari bwafashe bakabikora mu gifuri, kuko no munsi iyo ngingo ntayo turumvugwa, nta yashobora kuja habona shanke ugasanga kwabaye ukwisamaza barabe hirya uwo mugabo agende, shanke ugasanga n'ubutungane ntabwo ntibwagiyemwo. Ni abajejwe imipaka, ni abajejwe ubutegetsi bw'igihugu bafashe ingingo yo kugira bati uwo mugabo niyigire nta ngorane. Kumbura bikumvikana ko harimo abantu bakomakomeye mu butegetsi bakoranye ivyaha yagirizwa, akaba ari nabo baci banamworohereza kugira ngo ntafungwe no kugira ngo ingingo sentare yari yafashe yuko aguma mu gihugu zitubahirizwa. Ivyo rero n'amakosa ahambaye n'ikindi cyerekana ko ubutungane bw'u Burundi butigenga, bufata ingingo, buvuga ijambo, butamiswe n'ubutegetsi, kandi ubwo butegetsi butubaha ingingo ziba zafashwe na sentare. Bigaragaza yuko uno munsi hariho abantu biboneka ko bari hejuru y'amategeko, yuko hari abo amategeko akora ko n'abandi amategeko adashobora gukora ko, tukibaza yuko byari ibintu byari kwiye gutuma ubutungane bwikubita gashi, kandi n'abategetsi b'u Burundi bakikubita gashi, amategeko akaba amategeko yubahiriza abarundi bose ku rugero rungana, atanya gufatanya gukira.
Haribonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu ntara ya Muyinga guhera mu ndwi iheze. Amakuru avayo avuga ko hashobora guhera iminsi 2 cyangwa 3 atani mari imwe ibonetse ku mastation 5 yakira kongera akadandaza ibitoro aho ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Inkurikizi mbi rero zifatiye ku bukene bwa essence zikaba ziriko ziribonekeza, aho abunguruza abantu bamwe bamwe bace baduza igiciro c'itike uko bishakiye. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Iryo kina ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence ngaho mu ntara ya Muyinga ryatanguye kwibonekeza hagati mu ndwi iheze, aho ku bituro by'ibitoro abagendesha imodokari canke amapikipiki barundanye barindiriye kunywesha essence mu byuma basanzwe bagendesha, nk'uko isoko rya Radio Inzamba ribimenyesha. Mu mpera y'indwi iheze essence yagiye itangura kubura ku buryo hahera iminsi 2 canke 3 ata essence iriho. Iyo ibonete naho ku gituro kimwe kuri 5 biri ku mugwa mukuru w'intara ikamara umwanya muto. Urudandaza rwa essence rudaciye mu mategeko rukaba rutatebye kibonekeza aho hari abatemberana mu minwe amacupa ari n'igitoro cya essence. Icupa ry'ilitiro n'igice ryuzuye igitoro rikaba rigeze ku mafaranga 5,000. Inkuru kizimbi zifatiye ku bukene bwa essence zikaba ziriko ziribonekeza, aho abunguruza abantu bamwe bamwe baciye baduza igiciro cyo kwiyunguruza mu kongera ko amahera 500. Ku bw'amakuru Radio Inzamba ifise ingenzi zimwe zimwe zifata urugendo rwa Muyinga Ngozi, ubu zirihishwa amahera 5,500 zahora zishura 5,000. izija mu ntara ya Cankuzo hari ziri hishwa 675 zahora ziriha 600 abadandaza bitoro nta siguro batanga kubijanye nubwo bukene bwa essence bwibonekeza mu ntara ya Muyinga abanyagihugu bagasaba ko ababijejwe busubiza ibintu mu buryo amazi atararenga inkombe
umugambwe w'abadasigana yuprona wemewe na leta kuva kuri uyu wa gatandatu ramutswa abawurongoye bashasha mwikoraniro kaminuza ryabereye ku ngoro y'uwo mugambwe kumugumya ibujumbura ubitwa Olivier Nkurunziza akaba ari we yatowe ngo arongore uwo mugambwe ngo asubire urubitwa Belgashatsi yahejeje kiringo gitegekanywa n'amategeko muri prona mu kiganiro ku isoko n'umunsi tuvugana n'abarimyi b'icyayi mu gihe leta yaraye ibongereje amafaranga 30 kuyo baronka ku kilo ku isoko mu gishikirizwa na Emile Nibasumba
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Leta y'u Burundi yarayishize ku 280 igiciro cy'amababi y'icyayi kirimwe n'abanyagihugu muri isizeni y'umwaka w'2021 ushyiriwe 2022 ikiro kikaba cyahora kigugwa 250 bamwe mu banyagihugu basanzwe barima icyo gitegwa njabukamazi muraza kumva icyo babivuga ko mu kigabane ku isoko cyo kuri uwa 14 myandagaro mu 2021 nitwa Emile Nibasumba
uhingura icyayi cyiza cihesha agaciro mu makungu
icyayi ni kimwe mu bitegwa njabukamazi Uburundi bukuramwo amahera y'agaciro mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uwa gatanu umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogi de Rurema yavuze ko naho ibiciro ku isoko mpuzamakungu bitifashe neza muri kino gihe leta ifashe ingingo y'ukongereza igiciro cy'amababi y'icyayi
leta ifashe ingingo yo kuduza igiciro ku kilo cy'amababi y'icyayi muri isizeni ya 2021 ishira umwaka w'2022 ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280 ni ukuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 30 ku kilo cy'amababi y'icyayi mbere n'ubundi urusho bukazotegekanwa mu gihe ibiciro by'isoko mpuzamakungu byosubira kuba byiza
iyo ngingo ya leta none yakiriwe gute bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba na Television Renaissance baraganiriye n'abarimyi b'icyayi bo mu mugamba mu ntara ya Bururi Gisozi na Rusaka mu ntara ya Mwaro hamwe nabo mwigenda mu ntara ya Bujumbura bita rural
ayo mafaranga bashize ko ku kilo cy'icyayi ntacyo kabisa turashima kikoro ka leta nubwo ari make ubusa busumba kamara amazi leta reka tubibaze ko leta izote imitera intambwe ikafata mugongo abarimyi b'icyayi cyo turabishima ntawogaya
umurimyi w'icyayi amari karakandamizwa kabisa ntakwiye na gatoya ry'amahera uravye ntuze icyayi cyo mu Burundi ishire kigeze ko kugwa mpunza makungu amahera y'icyayi yakuye kongerwa n'imiburiburi abaye make akaba nka 600 cyangwa 605 abavuga itungi cyo kiraha mugabo umurimyi mutoyi wewe nta karusho gakomeye ari karagiye
nugusigana inkware ku maso murundi arima umurimyi w'icyayi nta kintu na kimwe yungutse na kimwe uravye uruhombo agira ku munsi w'ukwamura icyayi ukaraba impuzu yinjiranye kwamura icyayi irarita butsenya munsi nasubira kuyambara ukaraba ubukanye imbeho ibihari ahubwo bari bakwiye kugishyira mbere no ku 500
ugitangura kurima icyayi umwembu wa mbere uboneka haheze imyaka ine ucuga umuzi urasoroma haheze nk'indwi zibiri bivanye n'uko isi ndimwa iba yifashe igiti cy'icyayi gishaje ni ukuvuga ikimaze nk'imyaka 8 umurimyi aragitema hagasigara ibishitsi aho rero ngo bica bisaba kurindira umwaka wose kugira uwundi mwimbu usubire gutangura kuboneka aba barimyi b'icyayi baravuga intambamyi bahura hamwe n'icyokogwa
kumukozi atamukozi uwo yakora mu 3000 none ufatiye kuri ayo hari umuntu ushobora kwahira 10 wenyene kabishobora umukanye gatoto ibikunda umva naye akakuya twara yose yo muwa mwaciye ugira kuzohembwa barayamaze nkayo oye warayakoreje mu bakozi ikindi naco gihe gitari iri mu icayi no hari imyibiraya ugaza ko muzokwigera muja ku ntoze yimpa
Jere ndabona leta yo ganira na za otire na zande bakaraba ukuntu umunyagihugu bushobora kumushyiraho udufaranga agahemba udufaranga dufatika kugira ngo nawe yiteze imbere amafaranga 30 umuntu aba yongeye ngo ku kiro kimwe n'amafaranga make cyane urahaje umunyagihugu wazokwirirwa mu cyayi uva mu gitondo ushaka kumugoroba gikorera kazosanga cyane agiye kwaha icyayi kazosanga nta biro cy'umashobe kubona umunsi
Awe bari bakwiye kugabaha n'ukungene bamura icyari bakaba birato bagenda bambaye kuko inzoka bahurira yo nyinshi kandi barakwiye gutanga angeri ezangre kugira ngo umwembe w'icyari umwerekane kuko ari uruhombo ari ngwara kwa avanayo hari n'ibikoko bihurirayo hari n'impuzu zimutabukirako
mu mwaka w'2020 ku isoko mpuzamakungu y'i Mombasa ikiro cy'icyayi cy'u Burundi cyumye cyaciye mu ihinguriro cyagugwa idolari 3 n'igice ni hafi 7,000 by'amafaranga y'u Burundi kugira ngo uronke ikiro kimwe cy'icyayi cyumye ukabukoresha ibiro 5 by'amababi nk'uko amasoko yacu yo mu ihinguriro OTB yabitumenyesheje bisigura ko dufatiye ku giciro gishasha cy'amababi y'icyayi umunyagihugu ahawe amafaranga 1,400 ku biro 5 leta ikoresha ubundi buryo igahingura nayo mababi akavamo ikiro kimwe cy'icyayi cyumye kigurishwa i Mombasa muri Kenya amafaranga 7,000 dufatiye kuri icyo giciro cyo mu mwaka uheze aha hakaba ariho ikiganiro ku isoko cy'urunani rw'ibimenyesha makuru kigarukiye mwakoze kudutega 2 kuri mikro nari kumwe na Emile Nibasumba naho buta
cyari kiganiro ku isoko
urakenuye Emile Nibasumba bunaho n'umwanya w'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyasomegwa na Blaise Nijimbere
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Kaje nshuti bagenzi burano makuru yanditswe n'ibinyamakuru dutangure kubijyanye n'igisata cy'ingenzi Ikinyamakuru iwacu cibaza ikibazo ko guhindura izina ry'ikigo kijejwe ingenzi kutoba rugushira mu kaga ico gisata Mu mwaka w'1992 ikigo kijejwe ingenzi Office Nationale de Tourisme niyo catangura kuva ico gihe nico citunganiriza ibihugwa n'ubutunzi bwacu Ariko rero kwigenkerezo rya 9 munyonyo mu mwaka w'2020 itegeko ry'umukuru w'igihugu ryarahinduye iryo zina ry'ico kigo citwa Direction Générale du Tourisme kucyo gica kija mu minwe y'ubushikiranganji bw'ubudandaji ugutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi uko guhindura izina kwarateye amakenga ku bakozi b'ico kigo kuko iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ridatomora neza ibizokogwa mu bijyanye no gutunganya ibigo bigendegwamo n'ingenzi ngo ntibumva uzobitunganya neza byishunzwe amategeko asabwa hamwe n'uzokurikirana hafi amahoteli n'ibindi bigo byakira ingenzi Ibyo byose iryo tegeko nta na kimwe ribivuga ko ubu naho tuje mu gisata cy'impunzi aho kinyamakuru SOS Media canditse ko iyimugwa ry'impunzi ry'abarundi bari mu gihugu cya Tanzania bakugwa mu ikambi rya Nyamutsenderi bajanwa induta ngo harimwo ibinyegezwa Icyo gikorwa cyo kubimura cyatanguye mu mpera z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka igisata cyawo ni kijejwe impunzi ku isi gifite icyicaro Geneva mu Busuwisi cyavuye kirunga intumwa zategetse abakozi bayo na leta ya Tanzania guhagarika bukwi na bukwi icyo gikorwa inyuma y'indwi zibiri gitanguye intumwa zibiri zarungitswe zarakoze amatohoza mu mpisho izo ntumwa zashaka kumenya nimba koko izo mpunzi zitwagwa ku nguvu hamwe no kwegeranya ibyiyumviro byazo ku bijyanye n'iryo yimugwa nk'uko icyo kinyamakuru kibandaye kibyandika izo mpunzi ntizariye umunwa zaravuze ko abakozi ba HR bafatikanije n'abarongoye ikambi babategetse guhitamo hagati y'ukwimugwa cyangwa gutahukanwa mu nguvu mu Burundi Ico kinyamakuru kivuga ko guhitamo byari byoroshye kuko izo mpunzi zavuze ko hagutahukanwa mu Burundi botuma bajya gupfira induta izo ntumwa rero zatumye ibyo bikorwa byo kubimura bihagarara izo mpunzi zikibaza ko abakozi bahase n'abategetsi ba Tanzania bari batanze amaraporo y'ibinyoma babesha kwizo mpunzi arizo zisabiye gutaha. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyasozerere mu by'ubutunzi aho kinyamakuru Burundi Eko cyanditswe ku mugwi w'abasore bakora amakara bakoresheje ibisigarira by'ibitegwa ivyatsi n'ibindi. Umugwi w'abakiri bato 13 uhurikiye muri koperative Amakara Bio. Intumbero y'iyo koperative ni ugukingira ibidukikije. Juste Niragira ari muri iyo shirahamwe avuga ko ubuhinga yaburahuye mu gihugu c'Ubushinwa aho yari yagiye kwiga iby'ubuvuzi. Ibikogwa nyezina vyatanguye mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa gatatu inyuma y'amezi 5 baba baratanguye kudaraza ibyo bakoze. Kugira ngo rero ayo makara aboneke babanza kwegeranya ibisigarira by'ibimera bakabiturira bakabivangatiranya mu nyuma bakabiha iforoma. Ayo makara ashobora kumara amasaha 8 yaka akabagurwa hagati y'amafaranga 600 n'amajana 8 y'amarundi bivanye n'uko angana. Aho rero niho bagarukiye amakuru yanditswe mu binyamakuru muri nondwi nkaba ndabipfurije kuroranirwa aho muri hose nagahindukira.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze Blaise Nijimbere ni na hano duce dusozera no makuru mwakoze kudukurikira amahori wanyu mwese na hutaha.